bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindungu ibiganiro n'amakuru z'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ubizu kwa bikene bice cyane ko tugerageje kuraba biraboneka ko gurafitaye bisha kwitaye zine baduha ibyo 10 gerageje kwa ibyo 10 rero ubizu kwa bice cyane mu gihe uravye kubicana ushaka kubicana indwi imwe hari gitona rayomba ni bike.
Oni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aha avuga kuduzu kubaraye baronkejwe inyuma y'amezi 8 batashobora kuronka uko bateka udufungurwa twabo bishemeye kuko batari bafise amakara. Iyo nkuru hiri muzo tugaruka ko hanzi hato mube hafi ya maradio yanyu tuza kubabwira kandi n'ivyerekeye n'amashinga amateka na nkenguza amateka mu gihugu cy'u Burundi biriko biraba ivyerekeye icegeranyo c'abahinga bigenga bariko tohoza kuvyavya baba vyarakozwe mu Burundi kuva muri 2015 mube hafi ya maradio yanyu rero. Nabanza nkababwira muri make ko Amerika no munsi kwiriwe imyaka 17 irumanye umunsi kuyundi habaye ibitero vy'iterabwoba vyahitanye abanyagihugu baharugwa mu 3,000. Mu ntumbero yo kwibuka baguye muri ivyo bitero, Perezida Donald Trump yashizeho imisi 2 y'amasengesho mu gisagara ca New York, biteganije ko abantu benshi baza guhurira ahitwa World Trade Center hahoze inyubako ndende zagonzwe n'indege zarimwe abihebe baharugwa ku 19 bo mu murwi w'iterabwoba Al-Qaeda. Ivyo bitero nivyo bikomeye nyuma y'ibi ndi byari byaragabwe n'abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi mwaka w'1944 aha muri Amerika mu mateka. Wari perezida wa Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'2001 aho ivyo bitero vyaba George W. Bush yaciye yiha ihangira ico gihe ryo guhangana n'abakora iterabwoba ku isi aho hagabwe ibitero bitandukanye mu bihugu byari bishigikiye iterabwoba nka Afghanistan na Iraq. Ikisiga chuhauza ari umunyamabanga mkuu w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Kofi Annan na chara igishikanyo kiyuga mpuzamakungu ci Accra muri Ghana igihugu ciwe c'amavuko kizogumizwa rero ku murwa mukuru wa Accra aho abavyifuza bazogenda kumwunamira ubwa nyuma imbere y'uko ashingurwa na iteka ku munsi wa 4. Kofi Annan yaratsindiye agashimwe kitiriwe Nobel kandi niwe munyafurika wa mbere yabaye umunyamabanga mukuru wa ONU yitavye Imana ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa nani nyene uno mwaka iberne mu Busuwisi afise imyaka 8 y'amavuko. Tukiri ku mugabane wa Afrika, umushikiranganje w'ubutunzi muri Zimbabwe yatangaje ejo kwa mbere ko ashobora gutangura kwiha amadeni angana n'umuriyaridi w'amadolari n'imiliyoni 108 igihugu giheraniye banki nkuru y'isi hamwe n'ibanki ya Afrika ijeje iterambere. Umushikiranganje Mtuli Mchumbe avuga ko ivyo azo bishika ko mu kugabanya amafaranga leta ikoresha no kwirukana abakozi ba leta batari bake. Mchumbe yabwiye amenyesha makuru ko iyo ngingo izotuma abanyamitahe bongera guhurumbira Zimbabwe igihugu gifise abashomeri bashika ku 80% n'ubukene bw'amafaranga. Radio ya Amerika isamye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 kandi turabaha ikaze mu mutwumva muri mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi ushobora kumva ijwi rya Amerika uherereye ni kuri @3@ radio yacu VOA @com na Facebook VOA radio yacu. Twongere tuifurize ikaze
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahika z'abashinga mateka n'abakenguza mateka mu Burundi bakoranye kugira ngo barabire hamwe icegeranyo cy'umurwi wigenga wa ONU ujeje gukora amatohoza ku vyaha byo bavyarakoze mu Burundi kuva mu 2015 munyesha makuru wacu Raymond Zimana ari mu Kigobe ahakoreye n'amashinga mateka arimo amahoro ngaho mu Kigobe.
Amahoro Diana.
Ego abaserukira abanyagihugu bashimikiye kuri ki kuri ico cegeranyo muri make barakivuga kwiki?
Benshi mu bashinga amateka n'abakenguruje amateka bashimikiye kuri ico cegeranyo ari cy'ububeshi kandi bakavuga yuko ari cegeranyo kije cyiharije kidasa n'ibindi kuko kifatira mu gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu kwemeza yuko ngo yoba avuga ashyira imbere imvugo z'inzankano mu Barundi baba abashikiranganje rero n'abakenguruje amateka n'abashinga amateka benshi bakoraniye mu Kigobe bakaba bavuze kuri ico cegeranyo ahubwo bagikoze bahengamye kandi bagasaba yuko bose abikigongwe abarundi n'amakungu mbere n'ikiringo cabo nticyongerezwe eka mbere nti bagacibwa umukenke bagasabira imbabazi kuvyo banditse ku Burundi ngo kuko ibintu bijanye n'agatakazi na muntu mu Burundi ngo byateye intambwe.
Hamagaremo uretse abo bashinga amateka bavuga ko bagiteye ivyatsi nta mushinga amateka n'umwe avuga ati ndeme n'ingingo n'imwe iri muri tucegeranye.
Dr. Dere kumu cegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka naho yemeza yuko ivyo gatika kazi na muntu ziyongereye aravuga ikintu kijanye no ico bita intolerance politique mu rurimi rw'Igifaransa no kuvuga kutubahiriza abandi murasangiye ivyumviro vya politike agatondwasa akaba yatanze akarorero kajanye n'ibyabereye ikiremba cya Ngozi. Ubundi mu shingamateka avuga yuko byose bitofatwa minenegwe mu shingamateka Fabiano Bantijya Nino wewe yemeza ko n'ubu muri komine Gihanga hakiriho amasaha batarenza gutembera icyo bita couvre-feu mu Gifaransa. Abo rero bose batanze bashikiranganje bari bitaze ngaho kugira babirabire hamwe batore umuti kuri izo ngorane kugira ntibabandanye bavuga ko ibiri mu cegeranyo byose ari inyoma.
Abo bashikiranganje bari bahamagawe kugira ngo babaze utubazo kuri ico cegeranyo gahemo nimba ari byo bari bande hama ayo makinga bayashikirije kwiki.
Abo bashikiranganje n'abashikiranganje batatu n'ujanye n'agatya kazi na muntu Martin z'abandi w'ubutungane Emero Rantine Kanyana hamwe n'ujejwe intwaro mu gihugu hagati Pascal Barandagi. Abo bose bavuze yuko ibyo bariko baravuga bagiye kubitohoza kandi atanze iri kwirasa kandi umutekano uriho mu Burundi baca bavuga yuko ivyo bariko barasaba bashinga amateka yuko kubera bavuga yuko ikigeranyo atari cyo kubera batazita mu Burundi ko babarekura bagashika mu Burundi akaba umugwi ushika mu Burundi ugatohoza kugira werekane ibyo biboneye bobo bavuze bati leta y'u Burundi nishobora kurekura abantu bahengamye byerekana ko bahengamye kugira ngo baze mu Burundi gutohoza kandi ko bagiye kubasaba kugira uyo mugwi ntubandanye ukora icyo gikorwa.
Urakoze cyane gose Raymond Zimana usubire mu nama nshinga amateka wo mu Kigobe na nkenguza amateka kugira ngo handi hatu havutuzanira makuru yuzuye ariko hagataho uyo murwi mu gihe kiringo ca uzo kizoherana n'ukwezi kwa 9 bamwe mu bawurimwo igihe bavugana n'ijwi rya Amerika kigisohoka bavuze ko bategekanya gusaba ONU ikabongera ikindi kiringo kuko izi agateka kazi na muntu kubgabo atako vyifashe mu gihugu c'u Burundi. Tukiri ku makuru agezeho mu karere sentare iraba iby'ubucuruzi mu Rwanda kuri wa kabiri yumvirije urubanza ikigo c'igihugu c'imisoro n'amahoro kiregwamwo abanyamigabane b'uruganda rw'itabigwanya kwigendera Sinapol Rwigara. Ico kigo kibagiriza kugira uruhara mu buyobozi bubi muri urwo ruganda ubwo buyobozi bubi ngo ni narwo nyenda muvano yo kutishura amakori n'amatagisi bari baheranye. Murabyumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu i Kigali Eric Bagirubusa.
Iburanisha ryanone mu rubanza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kiregamo abanyamigabane b'uruganda rw'itabirwanya kwigendera Sinapol Rwigara PTC kugira uruhare mu micungire mibi y'umutungo warwo ryihariye inzitizi yatanzwe na Maître Janvier Rwagatare wunganira abanyamigabane ba Premier Tobacco Company. Uyu watangiranye ijambo asobanura iby'iyo nzitizi yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi ruri i Kigali mu Rwanda ko uruganda rw'itabi PTC rwifuza kugoboka ku bushake abaregwa. Aravuga ko abanyamigabane b'uruganda baregwa kuryozwa umusoro kandi uruganda PTC rufite inyungu zigaragara muri urwo rubanza mu buryo butaziguye. Ku ruhande rw'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority barimo Maître Clément Gatera bavuze ko basanga nta nyungu zabangamirwa igihe urubanza rwaburanishwa PTC idahari. Bavuze ko basanga uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapolo Rwigara ntaho ruhurira n'abanyamigabane barwo. Bamwe mu banyamigabane baregwa nk'uko basomwe mu cyumba cy'urukiko humvikanamo ku isonga Deline Mukangemanyi Rwigara, umugore wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara, Anne wa Mahoro Rwigara, mukobwa wa Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bwo kwa Rwigara, Suras Company Limited n'abandi. Rwanda Revenue Authority ikavuga ko hari urundi rubanza umuryango wa Rwigara wayirezemo kuko ngo yawugeretseho imisoro ifatiye ku ruganda PTC. Ikavuga ko kuba izo manza zitarigeze zihuzwa bivuze ko inyungu z'abanyamigabane n'iz'uruganda ubwazo zitandukanye. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirarega abanyamigabane ba PTC kugira uruhare mu micungire mibi bigatuma ikigo kitishyura imisoro gikurikiranyweho, kigasaba ko urukiko rwazagaragaza uruhare bakaryozwa iyo misoro bafatanije n'uruganda rw'itabi. Ukurikije uko Rwanda Revenue Authority isobanurira, agaragaza ko nibaramuka bishyuye PTC itazongera kugira indi misoro yishyuzwa. Abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bagashimangira ko imisoro yagaragajwe ko igomba kwishyurwa nta yindi mishyi ziyongeraho. Byateye umucamanza kubaza impande zomba ahereye ku banyamategeko bunganira Rwanda Revenue Authority, abaza icyo byabangamiraho ikigo bunganira igihe uruganda rw'itabi PTC rwaramuka rwubutse ku bushake rukagaragara mu rubanza ruregwamo abanyamigabane barwo. Abanyamategeko ba Rwanda Revenue Authority bongeye kuvuga kugoboka mu rubanza yabikora igihe bigaragara ko afitemo inyungu mu buryo butaziguye. Kuri bo barasanga uruganda PTC kugaragara muri uru rubanza rwaba rusa naho ruje kunganira abanyamigabane barwo. Bakavuga ko kuzamo kwa PTC bishobora kuba intandaro yo gutinza urubanza cyangwa se ibyo abayihagarariye bavuga bikayobya urukiko. Ku ruhande rwa Maître Rwagatera wunganira abanyamigabane b'uruganda rwabo kwa Rwigara, we agasaba ko urukiko rutafata icyemezo ku ruhare rw'imicungire mibi y'uruganda iregwa abanyamigabane barwo rudahari. Arasanga gufata umwanzuro haburamo PTC byaba ari ukwicira urubanza idahari. Aravuga ko yaba PTC n'abanyamigabane bazaryorezwa hamwe imisoro bagatandukanira gusa ku ruhare baregwa mu micungire mibi. Umucamanza yanzuye ko agiye kwiherera kumva ibivugwa n'impande zomba akazatanga umwanzuro nyuma. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kishyuza abo kwa Rwigara imisoro ikabakaba muri miliyari 6 z'amafaranga, kivuga ko batishyuye mu bihe bitandukanye. Mu minsi ishize mu bihe bitandukanye nibwo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyafashe umwanzuro wo guteza mu cyamunara imashini n'itabi by'uruganda rwa Rwigara, kandi havuye masaga gato miliyari 2 z'amafaranga. Birashoboka ko hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara. Imisoro y'umuryango wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara uregwa na leta y'u Rwanda yose urayihakana ukavuga ko ishingiye ku nyungu za politiki. Uwari umunyemari ukomeye ya Sinapolo Rwigara ashyirwa mu b'imbere mu bafashije inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu kuva mu myaka za 1994. Yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko yazize urw'impanuka mu gihe umuryango utarya umunwa mu kuvuga ko ari leta yamwivuganye. Kugeza ubu kandi PTC uruganda rwa Rwigara rwakoraga itabi rumaze umwaka rudakora rwinjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Kuva mu mpera za 2017 umwari Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Sinapolo Rwigara washakaga guhatanira Perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2017 ari mu buroko. Arareganwa na nyina Adeline Mukangemanyi Rwigara ku byaha byo guteza imvururu muri rubanda n'ibyaha bahakana bivuye inyuma, bakavuga ko bishingiye kuri politiki hatagize igihinduka. Ku itariki ya 25 ku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yazafata umwanzuro wo kuburanisha abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, uruganda ruhagarariwe cyangwa rudahagarariwe. Bagira ubusayizwe rya Amerika i Kigali.
Eric arakeneye cyo tubandaniza mikambi ya Rusendiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hayimuzi z'abarundi zahahungiye nyuma y'amezi 8 zidashobora kuronka inkwi zaraye zironkejwe ibizuku. Muvyumva mu nkuru irambuye na Vedaste Ngabo, mugenzi wacu muri Kongo.
Ubizuku abikene bike cyane ko tugerageje kuraba birabone aho ngura vitaye n'ubushya vitaye zine baduha ibyo 10 ugerageje kabiro 10 rero ni bizuku bike cyane mu gihe uravye kubicana ushaka kubicana indwi imwe hari gitona rangira ngo ni bike bakwiye kuraba inyenezi zogenda kugira ngo byongerezwe dushire ku kurongera ducana sabizwe tutamoranye.
Ibyo twarapokeye bizuku, ariko ibyo bizuku twapokeye uravye igihe kirekire giciyemo tutaronka inkwi. Ibyo bizuku ntabwo bimeze neza kandi ni bikenya. Itaye 8 twarose ibiro 15 gusa. None ivyo biro 15 ubona wo bitekesha imisi nga kibirateye ikibazo cy'ibyerekeye inkwi muri ikambi turimo. Nta nkwi duhaye turaronka neza idushimirize. Dusaba asere yongere imfumi dusubiza ku nkwi, kubera birya bijuku ntavyo twobitekesha n'iminsi ngani bikenya gose. Zeho nyene mfise itaye 8, itaye 8 nkaronka ibiro 15 kandi bijuku bikenye gose ubona aho bitekesha nyinshi
kuri ibi bijuku baraye badupokeje ni kuri twashimye vrema kubera twari duhangayitse cyane ku nku twadugiye mu misozi bisenya ababembe badufashe no gukubita abana bacu baduze gusenya inkwiyo mu misozi babasangayo bagakubita abana turino tukumva induru y'abana abana bashikino no gushika tujyana mu bitaro nabakuze nyene uduze gusenya ariya mu misozi barakwiruka ko nimipanga baguteme ushitsino shikino wavunaguritse wamerewe nabi rero ingorane y'ibyo bizuku nayo turiko turabona nkubu jewe ngahamaze imyaka ibiri ndi ngaha muri inkambi isafuriya baduhaye zaratobotse kuba zaratobotse rero tugaca tubona nibi bizuku navyo mu kumara amasafuriya n'ibya mbere biratobagura amasafuriya ego turashimye kuba baraduhaye bizuku nibadufashe rero baduhe nizo mbabura zida isafuriya idashika ko kw'ibyo bizuku kugira turonke ikintu twoza turashyira ku ibyo bizuku kugira duteke kandi barabe n'ikintu bo dufasha ku masafuriya guko amasafuriya baduhaye yaratobaguritse nitwayashyira kuri ibi bizuku rero bica bibi bindi bintu nicyonye mbona twosaba abadukuriye hejuru bagira icyo bo dufasha kugira turabe yuko n'ibyo bizuku byogira icyo bitumariye ntidusubire kuduga mu misozi mu nki z'ababembe ngo tureke kuguma turabana nabi n'ababembe kandi asere nayo yari yatugiriye neza ikadufasha tukaronka ibizuku kuko
asere ikintu twoyisaba nuko by'ukuri yo dufata mu mugongo kuko iki kibazo cy'ibizuku twabonye umenga ni kintu ata kamaro kizotumarira kese n'ababikora menga nta nibyo bazi ugifashe kiragusenyokera muntu nze mu maboko turaraba n'ingene twobishyana muntu nze muziko tukabona umenga biragoye ni ibintu bitaka biguma biriko birafumbera imyotsi rero nuko bo dusubiza ku nku twahorako bakaturosi ngo kujya nyene buri ko zibazi duhereza zidukwiriye kugira ngo natwe turebe yuko twoshobora kubaho mu bana
amaju ya toroka nijo na mugenzi wacu mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo turuhuke gato hama dukomeze n'ikiganiro wanyu mu ntara umwanya w'abanyedini uno munsi naho turagaruka kuvyerekeye ukwemera ko ku masengero no mu madini amwamwe kuri ko gusa nk'ugutitura imico n'akaranga vy'abarundi ivyo bivugwa na bamwe bemeza yuko nk'amajambo y'Imana atarakwiye kuvugirwa mu manza zimwe zimwe reka mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura ahari heto musaba twakira abatumire hama baduge ku ijambo
Cher Haruna Nkunduwiga umwe mundongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije.
Baramukije namutse n'abatumviriza.
Yego twakiriye na Adolphe Ntibasharira umwe mu bakurikirana imico na karanga ku Burundi namwe bwe turabaramukije.
Murakoze cyane.
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza icyo cy'u America aho tuza kuvuga ku kibanza cy'imico na karanga k'abarundi mu manza zikogwa n'abari mu madini no mu masengero atandukanye. Duhere kuri mwebwe she Haruna Nkunduwiga ni dini ryanyu mwebwe muraha ikibanza iyo mico na karanga k'abarundi.
Murakoze mu cyo kibazo imanza tukora sinanyinshi cyane gose giye kuraba ubwa mino nwanza kwibutsa yuko twebwe dufise iminsi mikuru itarenga ibiri izwi ibiri mu mwaka kandi iba ikurikirana itandukanya ku minsi idashika 70 amubwira kabiri hariho imanza umuntu ashobora kuvuga izizabo baka izabo z'abantu bapfuye zibage zose zari imanza gusa idusanga ari itandukanya ko nabantu batari bake nuko ibyo dukora tubiha umwanya mugufi mugufi kugira ngo ntibuze nibiza gukora imico rero no vuga nuko imico nakaranga by'ikirundi byinshi usanga navyo nyine bifatiye kukwemera birafise aho bihurira iyo dukurikije ijambo ry'Imana akora ko bivuga niyo mico imico myinshi dufise myiza usanga ijanye n'umujyanye no kwemera bibiri kumwe nuko ariko iyo mico turayubahiriza kandi umuntu age kuraba ari hamwe abantu bogarukira imico uko imeze no mukwemera ico byaje kabongeramo nuko abantu baze bagataka bishaka gutakaza imico yabo bakaza gufata imico y'ahandi barabe niri myiza mutwebwe rero mu bayisilamu dufise imanza cyangwa iminsi mikuru imico turayishira imbere
muvuze ngo urashaka kubongereza kwemera bigenze
gute birashaka kongereza ukomera kuko nk'umuyigeme atwaye indari wabo bamukamutamwisuma nyenzi bijanye no byuko kugira ngo ntutware inda bibavuye mu busambanye bavuga ngo n'ugushurashura n'uvuga ko iyo abo bigeme birinze kugira kubonana cyane gose n'abahungu ubwo busambanye ntweza ngo rwo nkabuca mu gihe cyo bavuze kwishaka ku ruhande ku gihe tusanze tubyigisha natwe mu komera kwacu kwa tuti ntituvuga gusanga ntusambanye tuvuga tuti ntukegere n'ubusambanye no hariho rero imico imimo abantu bayikurikije nk'uko ari meze kera no mukwemera kwa bakobwa kuratera imbere ko bari kwavuga ati usonera abantu gusonera abantu canke kubakunda ni imico mu kirundi ciwacu no mukwemera kwa biraho nyine kuko mu bisiramu tuba tuti ubwisiramu na mahoro no gusonera abandi no kumenya ubusumba no gusumba ukamenya no mukibana imyeto zo kubana n'abantu
yego navuze yuko ari imico n'akaranga mu manza zikogwa mu bantu bemera mu madini n'amayasengera atandukanye mbiga Adolphe ntibasharira mwe mu mwakurikirana hafi bijanye niyo mico n'akaranga k'abarundi nakahe kamaro kuko iyo mico n'imigenzo ishobora kubandanya igaragazwa haba mu mvino canke mu majambo avugwa muri izo manza
mugani wawe nabikurikiranye kandi ndabikurikira narabonye imanza nyinshi zakorwa mu bihe bitandukanye imanza nyinshi jewe nkivuka navutse ha baramutsa mu ijambo bavuga umwami urumva bivana ubwa mbere n'ibihe tugezemo mugaba barundi barameze kuronka ico bahurirako baravuga ati tugira amahoro hariho rero bati bashirako amahoro y'Imana hari abaramutsa tugira amahoro ya Kristo kuko wumvirije nk'umumanza hari abavuga ati tugira amahoro abantu bose bagahora kuko biravana nahari n'izarimwo kugira ngo yishure tugira amahoro haravuga twese haravuga nasagare haravuga komera cyangwa ibiki urumva rero abantu rero kugira ngo bashobe kuronka ico bahurirako baravuga ati tugira amahoro ikintu bavuga n'ubumwe bw'abarundi bavuze ati ubumwe bw'abarundi bose baritabiriza kandi bagakoma amashi bavuze Kristu barakoma amashi beza ngira naganze Kristu aho ni mu bantu bemera Imana mugabo rero
atari bose ariko kuko nk'abaru nahe nuko batashaka
abakristo mugabo rero ivyo maze kubona haraho bateba bakarenga ijambo gasanga ryagiye ryagiye mu rushengero cyanke mu isengero sinzi cyanke mu gikorane ugasanga ujya muntu ariko aravuga ijambo aho yovuze umuco kama w'ikirundi gaca nk'umugani akubarira ngo ubutumwa bwa naka mu gisomo kiniki akagujana muri bibiliya ugasanga ibintu byose avuga agiye kumara cyane cyane uraraba abantu bakiri bashasha baheruka guhindura idini barahantu bacinjira mu idini baza bagomba kubirusha nabo babahamaze iminsi rero je mbona mu mico kama hari ibintu byinshi biko birahinduka je nakuze mbona umuntu bamubaza icapata bakazana bagasangira bagashira hamwe bose mugabo hamwe barashaka kukubwira ati hagiye mu inzoga ntituza ntitujamwe kandi hariho abantu baba banyweye inzoga kandi ariyo bakuriye ko ugasanga umutama nk'ukwanje yagiye mu rubanza agaheza bakampa amazi kandi ntayashaka nasaba icyo nshaka ntibakimbe urumva
ntacyo baba bafise
oya baba gifise baragifise kuko naje izo manza nkunda kujamo ndaziterera iyo nterereye rero ngira ngo ucamenye icyo mfata urumva rero
abari imvo y'ukwemera
bibayivuye uko kwemera kwabo gutuma iyo mico kama imwe imwe itituka imico ikagenda ugasanga n'ijambo wewe ufise uruhara tuvuge nk'umwana wawe cyangwa ari inshuti yawe ishika ari wewe ukenewe ugasanga n'ijambo bari haye cyane cyane abantu bo mu rusengero kabaje atanga amajambo ari nk'umukobwa yubaka ugasanga ijambo aho kuri ha musaza we ngo atanga amajambo agira iki ugasanga bari haye uwo basenga hamwe mwene data aho rero bikaca bituma washaka mu kibano c'abantu baca bana nabi urumva kubura ijambo kwa mushikawe ugasanga nabariyo bari mu bihisi bamwe bazana ibintu bategura abantu bazana ibintu ugasanga ni babandi basenga hamwe gusa ugasanga ijambo washaka barihereje umukuru muri iryo dini urumva rero umubyeyi ya mico ibiratitutse baramwatsa ijambo mu rugo rwiwe urumva washaka hari naho washaka kuzamo n'ingorane zidasanzwe jewe wavuze ko ntwikana ibintu by'ikirundi nakubwire urabe nahajya mu kirundi iyo habaye rubanza abantu cyane cyane nk'ibi bimanza zimeze neza abantu barabyina bagatamba kavuga umwe wese uko abyiyumvamo ariko ari urubanza usanga imbyino zose ari indirimbo zo mu isengero gusa mu rusengero mu idini mugabo mu kirundi twari tuzi yuko hariho imbyino nziza zihanura zikumvisha uwo mugeni abo bubatse bakumva neza ijambo ariko babwirwa ngena bazokwifata mu rugo ngena bazogira kibano ciza ngena bazo kandi ntibibaga no gushamwa imana mugabo rera iyo batayo ibyo byo by'amadini harabusanga ibyo umujyango batabishiramo gose ibi byo gusoneranya ko bukwi ntibabivuga cyane ngo ntirimo muri izo mbyino
yego ariko nuwigishijwe kuba imana kigishwa gusenga iyo imana kayishira imbere ngira ngo ibyo byose acabishira mu ngiro byo gusonera abavyeyi no kuba umugabo ujenja njyana
mugabo urumva impanuro ziri kwinshi mwisengero babamuhanuye mu rusengero babamubwiye icyo gihe bageze muri ibi bintu byo mu kibano byo mu kirundi bategeza gukoresha ibyo by'ikirundi bakabihuhara runi cyane kugira ngo abarundi ntiduhanura guhakana wewe uramenya aho ugeze igihe ugezemwe ubu rero
urubanza ingene witwa
urubanza ingene rumeze ukemera impanuro uhawe nabo bantu bafise kumbe batavuga ibyo mwisengero gusa bavuga impanuro zo mu kirundi nge nawo kwifata
yego mugabe inyungu simwe nagira bigaruka ha handi yuko inyungu ari kugira ngo habe icyo kibano cyiza ngira ngo bigishije imana gusa akaba icyo kibano cyiza ngira ntangora hari inzindi nyungu zuko iyo mico n'imige nakaranga by'ikirundi bibandanye bishigwe imbere
mu kibano wewe tudasangiye iyo dini mvuga madini amwamwe mudasangiye iyo dini nibindi byose mangana ntitubisangiye n'ubucutumenga bwaragabanutse kuko ntari kumwe n'iyo dini yawe urumva ntitugisangiye ntitukigendanye ntitukihura ku bintu byinshi ntitukiganiro cyacu igihura ko je mvuga ibi nawe ukavuga ibi nakubwira ibi ngo ibyo ni bibi ni by'amashitani ni biki jewe impuzu nzanire ibi jewe impuzu ugira uku kandi twari twarakuranye cyangwa twarabanye cyangwa turi inshuti
akaranga harimo utwo tugenegene mugabo imico ni mibereho y'imizi yose ari nk'ibyo navuze kubaha kuvuga ukuri gusonera abandi gushika ku gihe uwo mwasezeranye ikintu ukacubahiriza ibyo n'ibijyanye n'imico kandi y'abarundi kuva kera kuko umurundi akubwiye ngo izuba riserutse cyangwa mu mashoka y'inka abari amashoka y'inka ntaheza ngo aze inka zitaje ibyo n'ibijyanye n'imico mugabo tujye mu karanga akaranga n'ibindi by'ubugenegene tudaheza ngo dusange tuzaguhuriza kuko ibijyanye n'akaranga nibyo ariko aravuga by'imbyino kwiyereka n'ibindi mugabo kujyanye n'imico nk'imico icyo turagihuriza ko kandi imico ya kirayi kirundi hamwe twoyikurikije n'ibyo bivuze mu ntango ntituyikurikije twosanga iza gukomeza namwe n'abandi mu bijyanye no kwemera kw'iwabo
icyo ariko batandukanye rero niko ndavuga jewe uyu muco bariko barakuraho tukaja gusa mu by'Imana tukaja gusenga urumva naho bagandaye ni cagisabisho gusa n'umunsi w'ukuva kugurupfu ni cagisabisho gusa tuguma mu mana ni byiza mugabo n'ibyacu ntitubyibagire urabona nandi ko nabivuga nk'ubu nk'umuntu usanga atakindi kintu kire ukivugwa muri bintu by'imanza atari byo zo mu isengero gusa niho mvuga nti jewe ibyo bintu si byiza kuko harabahindagura ndindaze nk'umuntu amaze guhindura kangahe gashyira gatatu yari muri katolika ubu yageze mu bamizuru ageze mu bamizuru kuko mwarumvise igihe bavuga ibintu byerekeye ko bafata abantu baharitse
bakayiruka kujya
guhaha ariko yari abafise acaca kugura ya kanzu aragura n'agakajya aho rero aragenda ati bamukora ko ati jewe iwacu mu gihe
aho yaguze ikanzu ntiyaguze kwemera muri icyo gihe yaguze ikanzu ntiyaguze kwemera kuko nabyo bifise nyine bimeze kuko harya nabo ariko aravuga ni kuri kwinjira mu idini ry'abayisilamu ni ikintu cyoroshye cyane mugabo kurifata kubyo bwa ati ibanga ribangirwa ingata kurigumya biragoye
yego mu majambo make mu gutera turangiza kino kiganiro umucukuye kuronka ikibanza ikihe imana ikaronka ikibanza ikihe muri urwo rubanza byogenda gute kugira ngo urubanza rushobore gukogwa ibyo byose bifite ikibanza cyavyo
imana be n'umuco ntushaka kuvuga ngo bitandukanye imana iguma hose iguma muri twebwe mwisengere turavayo tuvuze uti ahana bakundana ni usange imana ibyagiye twatuba mu isengero tukagenda tukicara ahantu iradukundanisha tugasangira tukayaga tukavuga mugabo ntitubandanye ibisabisho aho
nk'uko yabivuze imico myiza n'ukwemera birajyana imico myiza n'imana birajyana
ego she haruna nkundu wiga turabakengurukiye ku ntererano yanyu
murakoze namwe
ego Adolphe ntibasharira twibutse ko muri mu wakurikirane hafi imico n'akaranga k'abarundi namwe bwe turabakengurukiye ko mwitabye ubutumire
namwe turabakengurukiye ko mwadutumiye no hanyuma tuzubitaba
Ego turashimiye namwe bw'imwese mwari ko muratumviriza ku cyo cy'u America tubibutsa yuko twari ko turavuga ku kibanza cy'imico na karanga k'abarundi mu manza zitandukanye z'abakirisu hamwe n'abahurike mu madini atandukanye Diane Ndose na ndakiremesheje ndabakengurukiye
Eka Diane Ndose nawe tugukengurukire twongere dukengurukire nawe wari kuri atwumviriza uherereye hose tunakwifuriza kuranirwa mu byo urimo Diane Nahazo Innocent Kimenyi na Ingenieur Joe mari kumwe muri kano kanya twemi tubifurize umunsi mwiza mubanye no mu byanyu